Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mwihiganwa mpuzamakungu ry'abagendana ubumuga ryitwa Paralympique ryabereye mu gisagara cha Tokyo mu Buyapani hagati y'amagenekerezo ya 2024 myandagaro na 5 nyakanga. Uno mwaka harimo umurwi w'abanonotsi batandatu bari baserukiye miliyoni 82 z'impunzi ziri ku isi. Muri abo batandatu harimo Parfait Hakizimana, umusore w'umurundi aba mu ikambi y'impunzi y'imahama mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, akina umukino wo kurwana hakoreshejwe cyane cyane imigere witwa Taekwondo. None Parfait Hakizimana yitwaye gute muri iryo higanwa? Byagenze gute ngo ashike kuri urwo rwego mpuzamakungu? Ibi nivyo tugira tuganire muri kino kigabane ku isoko cyo kuri uwa 11 nyakanga mwaka w'2021. Alexandre niyunge ko nije ngira ndakibashikirize kaze.
Oh, legend de Mahama, votre hero est là.
Kwigenekerezo rya 4 nyakanga niho Parfait Hakizimana yakina urukino rwa mbere akaba yatanye mu mitwe n'umunotsi w'umunya Brezilia. Parfait ati ntigwari urugamba rwo gutuma umwana.
Byari byiza cyane nubwo ntagize amahirwe yo gukomeza ama match yanje bitewe nuko navunitse kuri match ya mbere mu cyimbo do finale nahuye n'umunya Brazil ari we yatsinze bitewe nuko navunitse ku munota wa mbere ko match 36 dukina narayirangije irangira ari watsinze muri kategori yacu niwe yatwaye umudari w'inzahabu.
Naho Parfait Hakizimana yavunitse avuga ko atacitse intege namba ahubwo ngo agiye gutangura kwitegurira ayandi mahiganwa.
Vuba ndasubira ku kibuga nk'uko byahora nta ntege zacitse ko fise match mu kwa kabiri muri Niger za Jeux Afrique turi gutegura Jeux Olympiques 2024 izobera Paris hari amarushanwa menshi ariho World Taekwondo izoba ariko sinzokwigera ntinya ngo kubera ngo navunitse ngo ntabasubira kuvunika imikino ya Jeux Olympiques suwa ariwe wese aronka ayo mahirwe yo kubijamo kuba naranahageze nubwo ntaronse umudari ni intsinzi kuri je.
Parfait Hakizimana nahakina mu bagendana ubumuga yari yavutse akomeye nk'abandi bana. Amasasi yarashwe afise imyaka 8 niyo yamutwaye ukuboko kw'ibubamfu. Parfait aribuka uko vyagenze be nuko yagiye gukunda umukino wa Taekwondo.
Twaba muri site y'ubugendana nahuye n'ikibazo n'ansisi gihe batera bandashe ku kuboko barashe mu nkokora barasa no kuri epaule kuboko ni kwasiye kwi developa byamviriye mu bumuga muri rusange naragwaye imyaka 2 mu bitaro maze gukira sinenzi ko nokina Taekwondo. I Burundi ntibari unamenyerewe cyane nari niga muri 6e buke ntangura kuja mu bintu byo gupasa amasentire ngiye kuri competition tukina ama competition nationale cyangwa tukina noro na side akina n'abakomeye nk'abakubita. Sport niyo yafashije cyane ni kubana n'abantu kwiyakira kumva ko ibyabaye ntuguma ndabishyira mu mutwe no mu mutima.
Indyane zadutse mu mwaka w'2015 mu Burundi zatumye Parfait Hakizimana ahunga igihugu aja mu ikambi y'impunzi iri mahama mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda aho yasanze urukino rwa Taekwondo ruteye imbere.
Match ya mbere nakinye mu Rwanda ekipe yanje ya mahama twabaye ba kabiri dutwara igikombe n'imidari 11 byari ibintu federasiyo y'u Rwanda yakiriye yishimye ibinteramwo intege bambwira ati Parfait urashoboye turagomba kugufasha tuze turagushira mu mikino ntangura gukina imikino rero professionnelle imikino y'abahanga ndakina open ya Paralympique yabere ngaha ya Jeux Afrique mviramo muri quart de finale mpuye na Santana kandi n'umuntu w'umuhanga akomeye arabishoboye afise experience kuko amaze gutwara medaille d'or muri Jeux Olympiques ndavuga eh kumbenze ndakinye n'umuntu yaheruka gutwara umudari w'inza muri Olympique andushije amanota abi abayobozi ba Taekwondo batangura kuba interesse nanje.
Parfait Hakizimana yaganiriye na bagenzi bacu bo kuri radio RPA na Television Renaissance abo banonotsi batandatu baserukiye impunzi muri iryo higanwa bamuka mu bihugu bine arivyo Afghanistan, Burundi, Iran hamwe na Syria. Muri abo bose Parfait Hakizimana akaba ari we wenyene yitabiriye iryo higanwa avuye mu ikambi y'impunzi. Aha akaba ari naho hagarukiye ikigabane ku isoko cy'uno munsi. Alexandre Nuyunge ko nariko ndakibashikiriza nkaba ndabakengurukiye naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.